Nkuko yamabikora ku munsi mukuru w'abakozi, umukuru w'igihugu yatanze ubushimwe ku bakoze neza gusumba abandi. Perezida Petero Nkurunziza mubo yahaye ubushimwe harimo Yohani Gatabazi, umurimyi wo muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo. Perezida Petero Nkurunziza yemeje ko uwo murimyi ariko ateza imbere ibitegwa kama arivyo inumbu, ibisunzu, indugu, amatugu, amateke y'ikirundi, insogo, akabagwiza n'imbuto zirobanuye. Ubwo burimyi abukorera ku itongo ryiwe ry'amahegitari 65.
Abikinda akora nuko ariko arateza imbere kugwiza imbuto nziza za kijambere z'ibiharage hamwe n'ibijumbu hamwe n'ibitoki hamwe n'imboga. Hanyuma kandi akabisa ubworozi budasanzwe bw'inka, impene, ingurube, intama, udukwavu, imbata, inkoko hamwe n'inuma za kijambere.
Yamara uwo mwanya wo gutanga agashimwe ku barimyi borozi wavuye uhindukamwo wo kuvuga ku bitangazamakuru bimwe bimwe. Ibyo byatangaje benshi kuko iradiyo Ijwi ry'Amerika yadomye ku rutoke leta y'u Burundi yaheruka kuyihagarika, ubu ikaba itakivugira ku mirongo ya FM mu Burundi, n'abamenyeshamakuru bayo bakaba barabujijwe kurondera no gutanga amakuru ku butaka bw'u Burundi. Ku buryo bweruye, Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yumvikanishije uko yumva bamwe basigura Ijwi ry'Amerika afatiye ku bikorwa by'umurimyi mworozi yarahejeje guha agashimwe.
Aratuze n'inoze n'imbeba bibaza imbeba za kijambere bavuga ziti sihiri, abandi bakaziyita ngo ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ko zivuga amajambo menshi cyane mu nzu, nawe nyere tumuha urupapuro rw'iteka nka leta y'u Burundi mu kumushigikira mu kumushimira ko yakoze ariko arakora ibikorwa by'iteka byo guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi, hamwe kandi n'akabasha kumushigikira ku miliyoni w'amafaranga y'amarundi.
Umukuru w'igihugu yatanze n'ubushimwe ku ntara zitatu zabaye za mbere mu bikorwa byo kwiteza imbere. Yahaye kandi amakomine 5 azubwa mbere n'umugwi nserukiragihugu w'u Burundi mu mupira w'amaguru intamba mu rugamba, kuko waronse uburenganzira bwo kuja mu nkino za nyuma z'igikombe c'imigwi nserukiragihugu kizobera mu Misiri mu kwezi kwa gatandatu kuza. Muri ivyo birori byo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi, uwuserukira urunani amasendika y'abakozi mu Burundi yaneguye agatotezo gakoregwa bamwe bo baserukira abakozi. Tarsisi Gahungu atanga akarorero ku bakuru b'amasendika bafungwa ataco bazira. Ikindi uyaserukira abakozi yaneguye n'abakoresha banka ko abakozi bashinga amasendika. Gahungu avuga ko ariho nyangwa ry'amategeko agenga akazi mu Burundi.
N'abaserukira amasendika bafungwa atabyagirije ariko aho twonegura ipfungwa n'itoteza y'utwara sendika y'abataxi y'ivero mwababonye ngaha badivi ari benshi. Abaserukira abandi kuri hopitayo Rwakare, abaserukira abandi muri Sobujeya, eka mbere n'abaserukira sendika y'abari mu step muri komini Shenda Juru. Atwokebura urwego rw'igipolisi c'igihugu yuko rutokoreshwa n'abategetsi bamwe bamwe mu kubasuka mu matasi y'akazi mu ntumbero yo kuburabuza abaserukira abakozi. Twagomba twibutse abarongozi bo muntu wareyo hagati mu gihugu ko nabonye batarekuye kwisuka mu by'amasendika, ko mu mashamu yabikorera utwabo usangwa abakozi baturubikwa atashamira bakirukanwa kubera basabye uburenganzira bwabo. Eka mbere haracari abakoresha bakirahira bakarengwa kwa atasendika nimwe bashaka mu buzi barongoye.
Umukuru w'igihugu yasabye abaserukira abakozi kurindira yihanganye ku bibazo yacikirije kuko bitoregwa umuti buke buke. Uwo munsi mukuru wahari w'abakozi wahimbarijwe ku rwego rw'igihugu mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'igihugu.